Tahere kuyavuga ku Rwanda umushikiranganje wa Rwanda jejwe imigenderanire n'andi makungu Louise Mushikiwabo yo bari mu nzira yo kwitoza mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiyemo ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa OIF. Amatora atekanijwe mu kwezi kw'icumi aho ashobora kuzohiganwa nigwa ico kibanza na Mikaele Jan umufasi w'umunyakanada asanzwe arirongoye. Amakuru ava mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu bw'u Rwanda avuga ko mushikiranganje mushiki wabo azoshikiriza izina ryiwe mu nama igira 17 y'iryo shyirahamwe izobera mu gisagara cya Erevan mu gihugu cya Armenia ku magerekerezo ya 11 na 12 z'ukwezi kw'icumi kuza. Nk'uko amakuru ikimenyeshamakuru Jeune Afrique kivuga ko cyakuye i Paris no mu bindi bihugu bibiri bya Afrika biri muri iyo muryango. Icyo kimenyeshamakuru Jeune Afrique kivuga ko Ubufaransa bwo bafise uruhara muri ivyo kandi ko bushyigikiye kandidatire y'umushikiranganji w'u Rwanda. Aya makuru tukayakesha ikinyamakuru Jeune Afrique nk'uko nabibabwiye.